Twese hamwe dusome Zaburi mbere yuko dusenga. Hanyuma Mwendata Schmidt araza kutuvuga amajambo makeyi, hanyuma Mwendata Frank akurikire. Twugurure Zaburi 116, aravuga hano Zaburi 116 umurongo wa mbere. 116 umurongo wa mbere, nkunda uhoraho kuko yumvise ijwi ryanjye ryo kwinginga kwanje, kuko yanteze ugutwi, nicyo gituma nzokwama namwambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu zaranyizingiriyeho, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, mbona ibyago n'umubabaro, maze nambaza izina ry'uhoraho. Nuhoraho ndakwinginze, rokora ubugingo bwanje. Umurongo wa gatanu, uhoraho n'umunyabuntu kandi umugororotsi, ekimana yacu n'inyembabazi. Umurongo wa gatandatu, uhoraho azigama batungu nacishwe bugufi, arankiza mutima wanjye, subira ku buruhukiro bwawe, subira mu buruhukiro bwawe, kuko uhoraho yakugiriye neza, kuko uhoraho wakijije ubugingo bwanje urupfu, amaso yanje ukayakiza amosozi, n'ibirenge byanje ukabikiza gutsitara. Nzogendera mu nyonga z'uhoraho mu isi y'abakiriho. Nari nizeye hamwe navuga ni narababajwe cyane, nkavuga ndandamutse n'abantu bose n'abanyabinyoma. Ibyiza uhoraho yangiriye byose ndabimwishura iki? Ndabira igikombe cy'agakiza, nambaze izina ry'uhoraho. Uhoraho nzomushitsa ko amasezerano yanje, mbere nzoyashitsa mu nyo, nzoyashitsa mu maso y'abantu biwe, urufuga abakunzi biwe n'uw'igiciro mu nyonga z'uhoraho. Uhoraho nukuri ndumusavyi wawe, umwana w'inshoreke yawe wankuye mu ngoyi. Nzogushikanira ikimazi cyo gukenguruka, nambaze izina ry'uhoraho. Nuko 18, uhoraho nzomushitsa ko amasezerano yanje, mbere nzoyashitsa mu maso y'abantu biwe bose, mu nyubakwa zo mu ngoro y'uhoraho hagati muri wewe Yerusalemu. Haleluya. Duhaguruke kugira ngo dusengere hamwe. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye bivuye ku mutima, kubwa uno mwanya ino saha, uno mwanya w'ubuntu n'ukuno munsi duhaye kongera kubamwo. Turagushimiye Mwami kuko wadufashije natwe buri minsi y'ubuzima bwacu bwose ubana natwe. Mwami, dukeneye kuvuga nk'uku yanditse Zaburi yavuze ngo nkunda uhoraho kuko yumvise ijwi ry'ugutakamba kwanje. Mwami, waradufashije mbere akenshi nigihe tutanagusavye, tutanasenze, waradufashije. Mwami, izina ryawe nirishimwe hejuru, nirihabwe icyubahiro. Mwami, no muri kano kanya kurakana k'umugoroba, Mwami, udusiga amavuta yawe, udutwongere inkomezi, twambike inkomezi ivuye mu ijuru. Turagukeneye cyane, turakeneye kubona mu nyonga zawe, Mwami. Naho akenshi tunanigwa tukagwa, niwigere tureka ngo twibire, Mwami, uradukura aho turi, ukadushira ku rufatiro rw'ukwizera, urufatiro rukomeye rw'ukwizera. Ndagushimiye, ndagusavye Mwami, kureka ngo ukomeze kubana natwe, kandi uduhezagire mu butunzi bw'ubuntu bwawe. Izina ryawe ryera kandi ry'igiciro rishimwe, izina rya Yesu. Amen, amen. Twicare. Mwendata Schmidt, umwami wacu ashime ku buntu bwiwe. Ubuntu bwiwe turashobora kububona buri munsi, gutyo tukashobora kumuhanga amaso, tukararamura amaso kuri we, tukamuhanga amaso, maze tugahimba izina ryiwe. Twumvise amajambo meza cyane nino ndirimbo twaririmbye, abantu naho bovuga yuko ngo indirimbo twaririmbye ngo naho abantu bovuga ko turi abakene, bakavuga n'ibindi bintu byose. Ntidushobora kwibagira ibyo abantu bavuga, abantu barabivuga, turazi yuko umwami yaduteguriye ikintu, ibintu by'agaciro, ubutunzi tutabona, abantu ngaha ku isi batabona, ariko wewe na jewe twebwe twamenye Imana, cyangwa mvuge ni twebwe abo Imana yamenye ikongera ikaduhamagara ikadukwegera kuri yo. Turazi ubutunzi dufise buri ku Mana, nicyo gituma tuyishimira cyane. Nicyo gituma uwanditse Zaburi yavuga ngaha mu gice cya 23 cya Zaburi akavuga ngo, reka nongere nsome imirongo yo muri Zaburi ya 23. Oya murantungane Zaburi 24, Zaburi 24 duhereye ku murongo wa 3. Nindazo duga umusozi w'Uhoraho, ndazo hagarara ahera hiwe. Murongo wa 4, nufise amaboko akeye n'umutima utanduye, atigeze kwerekeza umushaha wiwe mu byo kubesha, ntarahire ibinyoma. Murongo wa 5, uwo ni wazohabwa umugisha n'Uhoraho, n'ugororoka azoguhaga azoguharugwa ko n'Imana yagakiza kiwa. Murongo wa 6, abayirondera ni bene uwo muntu, abarondera mu nyonga hawe Mana Yakobo. Nabarondera mu nyonga hawe Mana Yakobo. Hano uwanditse Zaburi aravuga canke akabaza ati, ninde azoduga umusozi w'Uhoraho, ninde azohagarara ahera hiwe. Abaza kino kibazo, kumbure ko natwe tubarije, kumbure ko nawe akubarije, kumbure ko nawe ananja barije, ninde azoduga umusozi w'Uhoraho, ninde azohagarara ahera hiwe. Hama aravuga ku murongo wa 4 akavuga ati, nufise amaboko akeye n'umutima utanduye, atigeze kwerekeza umushaha wiwe ku byo kubesha, ntarahire ibinyoma. Ubu ni we azohabwa umugisha n'Uhoraho, n'ugororoka azoguharugwa ko n'Imana agakiza kiwe. Acaza uno murongo mwiza avuga, akavuga ngo, abayirondera ni bene uwo muntu, abarondera mu nyonga hawe Mana Yakobo. Mbega turi muri abo bantu bayirondera, barondera mu nyonga hayo, barondera mu nyonga hayo. Ese cyo Imana ikakora muri twebwe kugira ngo dushobore kuyirondera bivuye mu bibwira mu mitima yacu, dushobore kurondera ibyo aduteguriye. Nashaka kumbure nsome ijambo tumenyereye twese, turazi kandi twama twabisubiyemo buri gihe, ko ibyanditswe vyera cyangwa tuvuge tuti, hano tuza hano kugira ngo dushobore kumva ibyanditswe vyera, tumve icyo Imana yavuze, n'ibyo Imana yateguye, n'ibyo yasezeranye, kandi ntituzigera tureka kumviriza, tuzobifata n'amaboko yacu yose, tubigumye gushika igihe azozira aje kutujyana kugira ngo dutahane muhira. Mu Bayibuli igice cya 11, Abayobora igice cya cumi na rimwe, ndasoma umurongo w'umunani, umurongo tuzi twese neza, ngo ukwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagaye akaza ahantu yari abikiwe kuragwa, nuko agenda atazi yaja. Yagiye atazi yaja, nuko agenda atazi yaja. Ukwizera niko kwatumye aba inyambukira mu gihugu, nyambukira mu gihugu yasezeraniwe nk'ikitari ciwe, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganywe nawe ivyo yasezeranywe. Murongo w'icumi, kuko yararorereye ca gisagara cubatswe kw'itanguriro, umugezi n'umwubatsi wacu n'Imana. Murongo wa 11, ukwizera niko kwatumye Sara ashobozwa gusama inda naho yari yaraciye kuko yiyumviriye yuko yasezeranye ariyo kwizigigwa. Nongwa cumi na kabiri, nico catumye umuntu umwe kandi uwo yarakaheze yamukwako n'isinzi nk'inyenyeri zo kw'ijuru kandi abangana n'umusenyi uri ku isesero ry'ikiyaga utoharurika. Nongwa cumi na gatatu, abo bose bapfuye bakizeye batarahabwa ibyasezeranywe ariko barabibona biri kure bakabisasirira bakemera ko ari akavantara n'ingenzi ku isi. Mungu chuna kane abavuga batyo baba berekana yuko barondera igihugu cyabo bwite. Mungu chuna gatanu, iyo baba barakumbuye ico bavuyemwo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Ucuna gatandatu, ariko noneho barifuza igihugu kirushije icyo kuba cyiza n'icyo mu ijuru. Icyo gituma Imana itamara amazwi no kwitwa Imana yabo kuko yabateguriye igisagara. Ngwa cumi n'indwi, ukwizera niko kwatumye Aburahamu atanga Isaka ku ikimazi hamwe yagezwa mbere wali yarakiranye igishika amasezerano yari karatanga kwikimazi umwana wiwe w'ikinege. Ngo cumi n'umunani, uwo yari yarabariwe ivyiwe ngo kuri Isaka niho uruvyaro rwawe ruzokwitirirwa. Mirongo cumi n'icenda, kuko yishimiye yuko Imana ishobora kuzura abapfuye nico catumye amugarurirwa nk'uwuzutse. Murongo wa mirongo ibiri, ukwizera niko kwatumye Isaka hezagira Yakobo na Esau abahesha imigisha y'ibizoba. Gushika hano ino mirongo, ino jambo ry'igiciro, twebwe turi muri kino gihe muri ano masaha ya nyuma, muri no minota ya nyuma, kumbure ko turi no mu minosogonda ya nyuma. Iminsogonda ya nyuma niyo dusigaranye, kumbure hano ku isi turaraba nk'uko twamaze kubiririmba kandi kongera twabivuga tuti ivy'abantu bovuga ntacyo bintwaye, ivy'abantu bovuga ntacyo bintwaye. Turabona hano umuntu ivyo atacyo vyatwaye ivyo abantu bashobora kuvuga. Igihe Aburahamu yahamagagwa yarumviye, ntiyarazi niyari karaja, wewe na jewe twarashoboye kumenya biciye mu ijambo twahawe yariduhaye, kandi turazi igituma tuva duheba vyose, kandi turazi niyo turiko turaja. Turazi igituma duheba vyose kandi turazi niyo turiko turaja. Aburahamu yaronse isezerano, yabwirizwa guhaguruka akagenda kuko Uhoraho yari yamuteguriye igihugu. Yaragiye akibamwo, ariko akibamwo ari nyambukira, yabaye mu mahema ngo twabisomye nk'uko twabisomye twavyumvise hano. Turazi ko yaravye mu gihe ciwe, yararaba igisagara gifise amatanguriro akomeye, kandi Uhoraho niwe mugezi wacu akaba n'umwubatsi wacu. Ni kangahe twebwe abari muri kino gihe twabwirizwa kuraba icyo gisagara tukakirondera, kuko umwami ari hafi, ari mukuza kutujanayo. Imana tugirire ubuntu bwo gushobora kuba nka Aburahamu, tube nka Isaka, tube nka Yakobo, babaye abaraganwa, natwe rero nk'abaragwa b'ivyo yaduteguriye kubw'icyo cy'izina ryiwe. Amen. Data Frank afashe ijambo. Umwami wacu ashimwe ko dushobora kumva amajambo adukomeza mu kwizera, iki amajambo adukozeho ku mitima kandi turanezererewe kandi ijambo ry'Imana risomwe ikintu nyamukuru ni ukumenya ngo umwami ashaka kutubwira iki bice muri wowe naje ashaka kutubwira iki bice mwamajambo mbega umwami ashaka kutubwira iki iyo turiko turasoma inkuru ziva kuri Aburahamu mbega umwami ashaka kutubwira iki iyo turiko turasoma inkuru kuri Isaka na Yakobo bari abaragwa bari yasezerano nyene kwende turi hano kugira ngo tuvuge ivyabaye kiriya gihe ivyabaye ko kiriya gihe ariko turi hano dukeneye gutahura ibikogwa vy'Imana ico ibikogwa Imana yabakoreye ico bisigura kuri twebwe inyigisho dushobora gukuramwo kuvyereke vy'Imana cyangwa kutubwira inyigisho dukeneye gukuramwo ni muri Aburahamu Imana mbega ntiyari gushobora kumuha umwana akiri umuntu akomeye agifite inkomezi mbega Imana ntiyari gushobora kumuha isezerano igakirishitsa ubwo nyene ntiyari ibishoboye mbega Imana mbega hari Imana yararetse icyifuzo agumana icyo cyifuzo umwaka ukuri hano agumana icyo cyifuzo umunsi umwe aravuga ati mwami yihoraho urazi ko Elizeri w'i Damasiko ariwe azotora nivyo ntunze byose urero urandetse ngo ngende mbeho ndumuntu atagira umwana yagiriye icyizere Imana yizigiye Imana ubuzima bwe bwose ku iherezo aravuga ati uhoraho urazi yuko uyu muntu Eleze ariwe azotora nivyanje byose niho rero uhoraho yamwiyereka maza mu isezerano ati si Eliezeri ahubwo umwana wawe uzuvyara niwe azotora na vyose ko vyanditse mu bitanguriro gice 15 umurongo wa 4 turazi yuko Aburahamu yarafite imyaka 25 igihe iyo sezerano ryaza hanyuma bice biba ngombwa yuko arindira imyaka 25 muri iyo myaka 25 hariho umuntu umwe yananiwe no kurindira no kwihangana maze Ishmayeli baravutse turumva yuko Ishmayeli yari umuntu umugwanya abantu bose kandi ko abantu bose bamugwanya kandi ko atamuntu ashobora kumunesha Paulo rero acafata izo nkuru ariko arandikira b'i Galatiya ariko aravuga ku isengero ryo mu isengero rishasha avuga no ku Isirayeli turabona yuko inkuru z'agakiza ziri hose turazibona hose ahantu atakintu umuntu ari gushobora kwizigira wari yarahawe isezerano turabona yuko yahagaze neza yuzuye ivyizigiro aho umuntu atagira icyo kwizigira aho umuntu atakintu na kimwe yo kwizigira inanga y'ukwizera yari ishinze kabisa ibwina kubuye atakintu kimwe gishobora kumunyiganza icyo ni ukwizera kugenda ubuzima umuntu akagenda ubuzima bwe bwose atana kimwe abona hanyuma agahabwa isezerano hanyuma karindira akongera karindira abandi bose bari gushobora gukoma amashyi bakanezerwa abantu bamaze igikinini banezerewe bakoma amashyi abana bakaguma bavuka mu babanyi babo n'ahandi hose ndashaka kwibaza rero buri gihe Sara na Aburahamu bumva bakumva ngo uyaronse umwana ndibaza ingene biyumva mu mitima yabo hanyuma mu mitima yabo baravuga ati mana yanje mbega tweho ni ryari tuzoshikirwa ryari ariko bagumye bafashe iby'Imana yasezeranye nibaza ko ariko bimeze na kuri twebwe muri kino gihe ariko haba ibintu byinshi urashobora kwibaza yuko urabye isezerano Imana yasezeranye ko atana kimwe kirukiraba kandi niko bimeze aho Imana yatanze isezerano abantu bacha baruhukira mu mana bakaruhukira kuvyo yavuze akaba ariho bahagarara kandi nta nakimwe bakora bigeneye ahubwo baguma mu kwizera gushikaho bihimbara imana yuko yemeza ijambo ryayo turavye mbere ingene igihugu c'Isiraeli inkuru z'ukuntu igihugu cy'Abisirayeli cyasubiye kubone kugaragara tugashyira ku mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo icyenda na gatatu hamwe haba inama ya mbere i Bal hari umuntu umwe yavuze aravuga ngo kuvubu ntituzosubira kuvuga gusa iby'imiryango y'Abisirayeli ariko vuba tuzosubira tuvuge ngo ihanga ry'Isirayeli hari ko habiki mu mutima w'urya muntu kiriya gihe uno munsi ntibashobora kubibona iyaba yarakiriho uno munsi yovuga ati ivyo nabonye kiriya gihe n'amaso yanjye uburyo bw'impwemu ubu byacitse ukuri uno munsi nta muntu akivuga gusa ngo imiryango y'Abisirayeli gusa ahubwo bavuga bati igihugu cy'Isirayeli bari kwavuga havuga ngo abantu begeraniye hamwe no kuvuga igihe cyarashitse ibyo bintu nyine byarabaye kuri Aburahamu kuri Isaka no kuri Yakobo mu gihe cyabo ibyo bintu nyine biriko biraba kuri twebwe muri kino gihe nibaza yuko atanumwe yoshobora kugira icyo ahinduye kuko ibyo bintu byabwiza kugaragara mu gihe cy'iherezo muri kino gihe hari abantu bakinezerewe cyane kandi muribaza jewe ingene niyumva nk'iyo abantu bamamagaye bakambwira ngo era aba mwe ndata yatubwiye ubutumwa ngo hera umwe ndata tubwiye ubutumwa ngo kandi ngo yarahishura izina rishasha ry'Imana ngo kandi ngo nashobora kurivuga ngo arivuze ngo yocagwara ngo iminsi ibiri yose cyayimara agwaye nkumba bakamamagara ku telefone ngo asura kumva ubwa kabiri bantelefone ku telefone ubwa gatatu bariko barabimbarira mbega mvuga iki kirenze ico nk'ahantu nama nagiye nkavugira ubutumwa ahantu nama ngenda nkagaruka ukaza wumva ibintu nk'ivyo uca wumva umerewe nabi cyane wumva ibintu nk'ibyo ariko arabivuga bikagugora gutahura yamara ndazi mu mutima wanje yuko ibyo bintu byose bizorengana ndazi yuko ibintu byose bitavuye ku Mana umviriza neza ibyo nshaka kuvuga ndazi yuko ibintu byose bitavuye ku Mana bidashobora guhagarara imbere y'Imana bizohagarara bizohera mu bantu b'Imana imbere y'ukugaruka kwa Yesu Kristo amen umunsi umwe bizoshika aho ibintu byose bitavuye ku Mana bizo kugwaho biceceke burundu muri kano kanya dutegereza kurindira uravye inyuma urashobora mbere akenshi uravye imbere urashobora kubabara ukavuga uti mbega none uravye nk'umwana w'umuntu uti mbega ibi bishoboka gute yamara hari ikintu kiribwina mu mitima yacu harimo ikintu kiribwina mu mitima yacu ariko ibyo bintu byose turazi ko bizohera turazi ko ibintu byose ari iby'igihe gito turarindiriye ibyo Imana iri kirakora kandi ndashaka kubabwira ntiturindiririye ubusa ndahevye ivyo abantu bariko baravuga n'ivyo ndavyihoje ivyo abantu bariko baravuga n'ivyo bariko barakora uravye ukuntu abantu bafata ivyo mwene Abrahamu yavuze hanyuma bagaca babigoreka bakabigoreka aha naha wumva ibintu byinshi abantu bavuga ariko ivese gituma turi hano twe turi hano kugira ngo dushobore kwizera Imana kugira ngo tuyigirire icizere kandi dushobora kwibaza dushobore kwibaza ikibazo tuti nkuko twabisomye ngo ninde azoduka umusozi w'Uhoraho ninde azohagarara ahera hiwe ngo twabisome muri Zaburi 23 nabantu bihanganyije kwikerezo bari abaragwa barabaragwa bemewe bega none Ishmaeli yatoranye iki Ishmaeli yatoye utuntu dukeyi gusa impano zikeyi gusa caragenda ariko Isaka we yatoranye vyose kuko yari umwana w'isezerano yari umwana w'isezerano hari jambo meje gusoma igihe nanicaye ngaho imbere Pawulo arandikira abi Filipi gice cya mbere umurongo 15 akavuga ati umugabo bamwe ishari n'amahane nivyo bibatera kuvuga ibya Kristo abandi babivugishwa no gushira icira abo babivugishwa n'urukundo nuko bazi ko nashiriweho gukuri gukiranira ubutumwa bwiza babandi ikeba n'iryo ribatera kuvuga ibya Kristo atari uko bivuye mu mitima biyumvira kwa rukongera kunoneka mu ngoyi zanje Cyewe sinjira kwigereranya na Pawulo eka ni we wenyine ashobora kugira umwete wenyine ubwira ashobora kugira umwete jyewe ubwanje nta byinshi nibaza kuri bino bintu ariko mwene ta Jackson yaramaze gutaha yarapfuye yari umuntu imbere y'abantu amajana mu gihe abantu bari basohoye inkota zose bakazikura mu gubati jewe bazirabishe ku muntu umwe yaciye ahaguruka aravuga ngo ndatu imbere y'Imana n'imbere y'abantu ivyo nizera nuko nziko mwenda ata Frank yaje hagati yacu nk'intumwa yarungitswe n'Imana Frank ari hano nk'umuntu yarungitswe n'Imana naragize ubwoba maze ndibwira nti Imana yanjye yari kuvyumvira ariko nti yarakwiye kubivuga ndizera yuko ari aba intumwa zahamagawe n'umwami nta bindi ariko nsomyira ijambo hano ko ibyo Pawulo abwira bamwe mu bakora mu bwami bw'Imana bagerageza kuvuga ibya Kristo ariko bakabivugishwa n'ishari n'amahane hanyuma akavuga yuko ariho n'abandi babikora babikoreshwa n'urukundo kubera ko bazi yuko nahamagariwe kugwanira ubutumwa bwiza abahamagawe n'Imana kiriya gihe kugira ngo bashobore kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bose barahuza na Pawulo kandi barahuza n'ivyo Pawulo yigisha kiriya gihe ubwo rukundo nyine rw'Imana gwari muri bo bari bahagaze kuri urwa rufatiro nyene bakorera hamwe mu rukundo rw'Imana abandi bose bari bafise intumbero zabo ego nivyo baravuze ivya Kristo ariko babivuga mwishari n'amahane kandi ngo twabisomye hano ku murongo wa 17 ngo babandi ikeba niryo ribatera kuvuga ivya Kristo bibona yuko bavuga ukuri ngo ikeba niryo ribatera kuvuga ivya Kristo atari uko bivuye ku mitima biyumvira kwa rukongera kunoneka mu ngoyi zanje Nukuvuga yuko murazi ko ivyo bintu biriko biraba vy'ukuri murazi ko ivyo bintu biriko biraba no muri kino gihe murashobora kuvyemera koko cyangwa navyo muzi ntimubizi ibi biriko biraba no muri kino gihe gushika no munsi abantu bakavuga Kristo bakavuga ubutumwa bakavuga ubuno butumwa bwa kino gihe bakavuga n'intumwa ya kino gihe ariko bafite iyihe ntumbero vy'ukuri icyo nicyo kibazo babivuga bafite iyihe ntumbero kandi uko niko umunywa rero tukavuga tuti tukavuga tuti ibintu byarahindutse akandi twaririmbye turavuga tuti ibyo abantu bovuga ntacyo bitwaye bavuga ko turabakene nibakavuga n'ibindi ariko niba dufise umugabane mwijuru muri icyo gihe turuta n'abantu batunze ama miliyoni hanyuma amaso yanjye yakiyagwa ku gice cya kabiri igice gikurikira igice cya kabiri ku murongo w'indwi ahavuga ku mwami wacu igice cya kabiri umurongo w'indwi haravuga ngo ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugurano acika usa n'abantu kandi aboneza afise ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi araganduka no gusita ku rupfu kandi urupfu rwo ku musaraba nubwo umuntu w'icenda nico catumye Imana imushira hejuru cane nico catumye Imana imucisha imushira hejuru cane ikamuhejya zina rirenge yandi mazina yose imuha irya zina rirenge yandi mazina yose kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu ayivyo mu ijuru n'ayivyo ku isi n'ayivyo ikuzimu kandi indimi zose zize zature ko Yesu Kristo ari uhoraho ngo biheshe Imana dusaba twese icyubahiro izina rya abantu basuzuguye izina abantu barogoseko niryo ryashyizwe hejuru cyane mu izina rya Yesu buri mamavi yose azofukama kandi indimi zose zo kwatura kwa Uhoraho arenja nibaza ku gice cya nyuma mu gice cyandikiye Abaheburayo havugwa yuko tubwirizwa gusohoka hanze y'insago kandi tugatukwa ku bwa Kristo ni hano mu Baheburayo nibaza yuko ari igice cya 13 guhera ku murongo wa 12 abarobe 13 murongo wa 12 nicyo cyatumye Yesu ababarizwa inyuma y'irembo kugira ngo yezeshe abantu ayiwe maraso Rogotuna gatatu nuko tuve muri izo nsago tumusange inyuma yazo twiremetse ugucogwa kwiwe murongo 14 kuko hano tutafise igisagara kizokwa ariko turondera ikizoza 15 nuko natwe twame duha Imana ikimazo cyo gukenguruka tubiheshwa n'uyo nico mbuto ziminwa ishima izina ryayo mukanyagaze twumvise yuko Aburahamu yarondera igisagara ico Imana ari umugeza kandi akaba umwubatsi wacu igisagara gifise urufatiro rukomeye kidashobora kunyiganyiga hano haravugwa kandi ico gisagara nyene Abaheburayo 13:14 ngo kuko hano tutafise igisagara kizokwamaho ariko turondera ikizoza turashobora kugenda muri byashyira Yohana igice cya 21 amwe habwirwa yo amwe Yohana abwirwa ngo ndakwereke umugeni umugore wa wa mwagazi w'intama yaciye yerekwa Yerusalemu musha igisagara cera yaba Aburahamu yaba Isaka yaba Yakobo yaba Yakobo abavugishwe n'Imana cyangwa intumwa cyangwa abaturanye mu isezerano rya kera n'isezerano rishasha bose bari bafite icyifuzo cyo kuva kuri nosi no kubana n'umwami bari bazi kandi bari bazi neza yuko Imana yari yarakoze ibikenewe kandi yuko batazojanwa ahantu hatandukanye kihari ariko ko bafise ahantu Imana yabateguriye amen bakundwa wize afise gushize bwa manga araze iminsi mvuganye n'umukuru umwe mu Bayuda arambarira ati njara ntangaje yamambwira ngo mwebwe yari karambwira ngo mwebwe hanyuma munyuma cyarambwira ngo mwe data frank ngurazigamwe data frank ngo jewe ngo ivyo nemera n'ivya buno buzima gusa ivya buno bugingo n'ivyo nemera gusa nta kindi byarantangaje cyane narambira nti umviriza nti muri ico gihe rero je ndu muyuda aruta ndakurusha ku muyuda kuko nti kuko jewe ndizera ivyo bavugishwa b'abayuda bavuze nambwiye n'ibindi bimeze nk'uko arandaba turaganira twaganiye neza cyane acarambwira ati mwereza Frank nashaka kuvugana nawe duvuge cyane duharire cyane tuvuge kuri bino binda mwishura nti umviriza jewe nibikene ko twe turaharira na wewe jewe tuganira ku ijambo ry'Imana mu kwizera nta kindi nta bindi n'ivyo gusa none n'igikintu twoharira duharire ku ijambo ry'Imana nibura twoharira kuri politiki ariko nta n'umwanya ndabifiti bakundwa n'ikintu cyiza cyane gushobora kumenya yuko twagira ubuntu n'Imana kumenya yuko twavukiye mu bwami bw'Imana by'ukuri tukamenya yuko twamenywe n'Imana kandi ko nayo twamenywe n'Imana kandi nayo yatumenye twavyawe n'Imana ko tuko twumva ijambo ry'ukuri ko dushobora kugemera kandi tukagizera kandi tukarindira gushikaho bihimbara Imana kwishitse ijambo ryayo igashyitsa n'amasezerano yayo ivyo ni ikintu cy'agaciro Imana yaduhaye muri kino gihe ntimubyibagire. Yakobo yaraduhanuye aravuga ati nimurindire mwihanganye gushika kugaruka k'umwami wacu, mwihangane mumere nk'umurimyi arorera imirima myiza arindire yihanganye gushika izoronkera imvura y'agatasi n'irushana. Yakobo 5:7 byo tumarira iki guhera kwihangana kwacu kose kugahera tutararonka imvura y'agacika mvura. Reka ndabivuga uno munsi kandi ndashobora kubivuga mbere mfise n'inzamba nkayivuza. Ndashobora kuvuga yuko abarindiriye ubundi butumwa ntibigeze bamenya ubutumwa Imana yarungitse, kandi abo bose barindiriye iyindi ntumwa baba bashyize ku ruhande intumwa Imana yarungitse kandi baba babikoze batanabizi. Ariko nk'uko nabivuze, ivyo vyose tubigumize mu maboko y'Imana kandi zobikora nta nkeka. Ibintu vyose zobikora neza. Dushaka gusenga dufite ukwizera kandi dushimira Imana. Naho vyo dusaba ko turindira nk'uko Aburahamu yarindiriye, ntiturindiririye ubusa, turindiriye ugushitswa kw'ivyo Imana yasezeranye. Nimba abantu bavuga uno munsi ngo ego ngo nta kimwe mufise kumureko bavuga ukuri bari gushobora kubwira na Aburahamu akamubwira bati ngo wowe waratubwiye ibi bintu wabitubwiye kuva kera Aburahamu, none biri hehe? Ibintu kumutubwira biri hehe? Uvuga yuko Imana yaguhaye isezerano, uvuga yuko yavuganye nawe. Mbega ntumaze imyaka yose udushingira ntawe ngo yavuganye nawe. Mbega uvuga iki? Ni iki ufise cyo kuvuga? Aburahamu yari gushobora kwishyura akababwira ngo bijye ngende nababwiye haheze imyaka 20 n'ubu ndongeye kwibasubiriramwo. Imana niyo kwizigirwa, Imana niyo ishitse ijambo ryayo kandi izoshitsa isezerano ryayo. Sarakumbure yarakaheze, sibyo? Sara yarakaheze, ariko Imana yarakoze ku buryo ibintu umengo ntibigishobotse, irakora ku buryo biba ngombwa yuko hakorewa igitangaza gikomeye kugira ngo iryo sezerano rishobore gushika. Byasabe ko haba igitangaza gikomeye cyane kugira ngo iryo sezerano rishobore gushika. None tuvuga iki kuri ibyo? Nk'uko nabivuze mu kanya gaheze, Imana mbega ntiyari gushobora kubikora Sara na Aburahamu bakiri bato. Hanyuma Isaka akavuka, abantu bose bari kunezerwa Imana ibikora bakiri bato. Ariko none ukwizera kwari kuba guhagaze he? Ikigeretse igipimo cyari kuba kiri he? Kwihangana byari kuba bihagaze he? Twari gushobora kumenya gute igihe kiri hagati y'isezerano ry'Imana no gushitwa kwayo? Aburahamu Aburahamu n'ubuzima bwe bwose ni ikigo gikomeye Imana ishaka guha uwizera wese. Nta na hamwe handitse muri Bibiliya yuko Yesaya, Yeremiya, Ezekiyeli ko ari sogokuruza, ari sogokuruza, ariko Aburahamu ngo ni sogokuruza. Ivyo byari biki? Aho atakiri umuntu yokwizigira we yarahagaze neza kandi ntiyagira ukutizera. Ntiyeguye kuba ukutizera, yaravyo kubitaboneka nkaho abibona kwa nkari biboneka, maze ivyari binyuranye n'ivyo bifashe nkaho bitariho. Ivyo ni ukwizera. Ubu rero turashobora kwisuzuma kugira ngo tumenye yuko turi mu kwizera. Biroroshye kwizera isezerano rije no munsi gacha rishikejo. Muri icyo gihe bose barashobora kwizera, ariko rero muri icyo gihe niho bikwiye yuko nk'ivyo kurebura, niho bikwiye yuko umuntu yihangana kumbure ko biragoye kuri mwebwe mwese twese hamwe biragoye cyo kimena jewe. Ariko rero muri jewe ndatekanye, ndafise ubushizi bw'amanga mutima wanje, ndazi uwo twizeye twese wari we, ndazi uwavuganye natwe, ndazi yuko ari ubutumwa bwavuye ku Mana kandi ko ari ijambo ryahishuwe ry'Imana, ndazi ko ari ijambo rya nyuma ry'Imana kubw'abantu bayo, cyangwa ko ari amajambo Imana yabwiye abantu bayo muri kino gihe. Benatana basiki bacu muhagarare mushikamye, naho umengo siko nitubishaka muhagarare mushikamye. Murumva ivyo nshaka kuvuga, ntituri abantu basimbagurika bakanezerwa, ahubwo turi muri ba bantu, turi mu bantu bafise urubuto mu mitima yacu, bashobora kwizera yuko Imana ari y'ukuri kandi kwizoshitsa ijambo ryayo. Muri uko kwizera, niho dukeneye kuza ku mwami maze tumubwire ivyacu vyose. Dushaka kumushikanira nino mpera y'indwi no weekend, tuyimushikanire, tumushikanire abe ndata n'abashiki bacu bose, kuko tubafise ku mutima. Iyaba twadushoboye kubafasha canke tukifasha na twebwe ubwacu, vyose twobikoze, ariko turazi umwe wenyine ashobora kudufasha kandi ashobora kubafasha. Turazi umuntu ashobora gufasha abantu biwe bose. Icyumviro cyo kubacira urubanza kitube kure. Turumva muri twebwe dukeneye gufasha abantu bose, kandi twifuza yuko abantu bose bahagarara imbere y'Imana, aho umwami wacu azozira kugira ngo azogutwara biwe batahane muhira. Ariko kubw'ivyo birakwiye yuko tuguma mu ijambo ryiwe, kandi ijambo ryiwe naryo rikaguma muri twebwe. Kuja ku iherezo tuzoguma tuvuga iby'umwami wacu Yesu Kristo kandi tubivanye urukundo, atari kugira ngo tuboneka yuko tuvuga ukuri kurusha abandi cyangwa tubivugishwa n'amahane, ariko tubivuga kugira ngo abantu bashobore gukizwa, bashobore kubohoka kandi bashobore guhezagirwa kubw'ubuntu. Duhaguruke rero maze dusenge twese hamwe. Data twese uri mu ijuru, we Mana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo, ni wewe Mana yacu. Ntuhinduka, ni wewe ndiho. Mbere y'uko Aburahamu abaho, wewe wariho. Mwami, ndagushimiye kubona biciye muri we, biciye muri Aburahamu wahaye icyitegererezo abizera bose. Niwe wahaye isezerano kandi muri we wararishikije. Hanyuma iryo sezerano ryari ryashikijwe, yaciye aritanga igihe yatanga umwana wiwe w'ikimazi ku gicaniro. Ucurasemera uramubwira uti, Aburahamu, Aburahamu, waciye umwereka imfizi y'intama ifatiwe mu Gisaka, niyo yaciye atanga ku ikimazi mu kibanza cya Isaka. Mana yanje, muri Kristo umwana wawe, niho watanze amasezerano kandi muri we amasezerano ni ego kandi ni amen muri we waraduhaye amasezerano kandi muri we warashikije niwe watanze wikimazi kumusaraba igorogota kukicaniro chimani shobora vyose mwami biciye muri we natwe twabambanye nawe twapfanye nawe kandi twazuranywe nawe kubw'ubugingo bushasha kubw'ubugingo buva ku mana kandi turabaragwa bihuje n'isezerano nk'uko Isaka yarari kuri Aburahamu umugambi w'agakiza ni mwiza cyane amazi ivyumviro vyawe ni vy'igiciro kinini ni biragutse cyane ivyumviro vyawe birakomeye cyane aho twuguruye ijambo ryawe hose utubwira vyinshi kurusha ivyo dusoma dusoma iryungane rimwe ushobora kuri tubwira ko ibintu amasaha n'amasaha uciye ku iryo ryungane rimwe gusa tugacha twinjira mu bintu bijanye n'umugambi wa gakiza mwami mana yacu turi mu gihe turindiriye ugushitswa kw'isezerano kandi wa mwana w'umuhungu agiye kuvuka cyagisato gishaka kumurotsa ariko ntikizobishobora ujya mwana w'umuhungu azoca zamugwa ajyanwe ku mana no ku ntebe yiwe y'ubwami mana yanjye turaramuye amaso kuri wewe kandi turagushimiye kubw'uru urubuto rw'igiciro rw'ijambo ryawe ubwo washize muri twebwe mwami mana yanjye ndafise icyo nshaka gusaba abo wahisemwo bose imbere y'uko isi iremwa kandi bakaba barumvise ijambo ryavugishwe ritagira akarohe muri kino gihe bose biciye mu kugaragara ku ijambo ryawe kuvuye ku mana nibakizwe amakosa yose bezwe mu kuri kwawe kandi bashobore gutegurwa kugukuza kwawe kwegereje mwami mucunguzi wo kwizigirwa turakuzaniye n'ivyo abasaba gusengerwa urazi bene data urazi abanditse n'abaterefonye ivyo basavye natwe nivyo dusaba ivyo bashaka nivyo natwe dushaka baratwibuka mu masengesho natwe turibibuka mu masengesho mana yo kwizigirwa nushimwe kubona abo wakunze bose nabo bafise urukundo ruva ku mana baragukunda kandi barakunda na hagati yabo mana yanje urukundo ntiruzovaho kuvugishwa kumenya ivyo vyose bizohagarara ariko urukundo rw'Imana ntiruzigera ruhagarara ntiruzovaho kubera ko ntigwigeze rugira intango nuhabwe icubahiro nushime kubona abantu bawe bakunzwe n'urukundo rwawe imbere bakunzwe nawe mu rukundo rwawe imbere yuko isi n'ijuru biremwa imbere yuko isi iremwa mwami uru rukundo rw'Imana muri urwo rukundo rw'Imana uzodufatanya nawe utwunge tubumwe ibihe byose kandi ruzoba muri twebwe kandi rube hagati yacu izina ryawe ryera nirishimwe mwami turaguhaye twese hamwe ino mpera y'indwi mana yanje turazi ibiriko biraba akumbure ko tutazi byose biriko biraba ariko nivyo uri kurakora ntiturumva n'igice cyavyo ndagushimiye mana kubona uzoduhimera kubona twarabaye abizigirwa ku iherezo duhimera kandi uzorunga ikimvura agacika mvura kandi uzoduha gukura mu ijoro ndagushimiye kubw'ivyo kandi ndashyize hejuru izina ryawe na bene data bariko bajanwa ahana hariya bene data batakifise uburagamo mana nuturinde kubacira urubanza ahubwo duciye bugufi imbere yawe duciye bugufi kandi turagusabye kugira ngo ushobore kudufasha dushobore gukora igicaniro dushobore kubizana ku musaraba wawe kugira ngo inyankane zose no kudasenyera ku mugozi umwe bishobore gukugwaho kuko imbabazi no kwiyuzuza biva kuri wewe wabambwe muri abo bose babambanye nawe haleluya mwami mu kwizera ntitubona gusa umwijima uri kuraza ntitubona umwijima uri kuraza igihe wa munsi wabambwa ntitubona gusa kwa mugigima za munsi wabambwa ntitubona gusa ibitanda bisatagurika ahubwo turabona na wa munsi wazuka ku munsi wa pasika mwami ndazotembagaza cya kibuye gikura mu nzira mana dukomeje kubandanya igihe gishitse cya kibuye kizokugwaho kandi ntitukironderera umuzima mu bapfuye ariko we wazuse tuzomubona kandi tuzosemera tuvuga tuti rabi mwigisha mwami wacu kaba n'imana yacu izina ryawe nirishimwe uzogaragaza ubushobozi bwa kuzuka muri abo bose bategerezwa guhindurwa izina ryawe nirishimwe kandi rishyirwe hejuru hezagira kandi ino mpera y'indwi nuduhezagire nuduhe guhagarara neza imbere yawe dufate neza ijambo ryawe kandi twifate neza imbere y'abandi mwami nurongore ibyo tuvuga nurongore ubutumwa bwose tuvuga nurongore ibikorane byose nufate bene data nufate mwe data Hus mwe data Schmidt mwe data Gangat dufate twese na cyane cyane hano hantu harongogwe nawe harongogwe na mwemu wawe nureme ikirere cyiza muri twebwe igirere cy'Imana kiva ku Mana icyo wowe ubwawe wiyumva neza natwe tukiyumva neza icyo ushobora kugaragara icyo ushobora kugaragaramwo nawe ukavugana natwe nk'uko umugenzi avugana nk'uko umuntu avugana n'umugenzi wiwe arahamagaye Aburahamu uramubwira uti kandi waravuze uti si nk'ibita abashumba ariko ndabita abakunzi aleluya uhabwe icyubahiro mwami imitima yacu yabwirizwa guhimbaza kandi guhimbaza yizeye Imana igahimbaza umukiza wacu we yarabye abantu bibika barabana imbabazi kandi yarabye ubufafara bwacu hanyuma akagaragaza ibyari byarasezeranywa haleluya uhabwe icyubahiro turaguhaye turagushikaniye hano hantu na cyane cyane hano hantu duhagaze tuhashize munsi y'umwitwikiro w'amaraso yawe turagushikaniye hano hantu kino gisagara turakwishikaniye ubundi busha nugaruke kuri twebwe nk'uko wabikoze kera nukure impome zidutandukanye ibidutandukanye byose bikureho muri we twararonse kwiyuzuza biciye mu maraso yawe twararonse inzira ituzana ku ntebe y'ubuntu haleluya uhabwe icyubahiro kandi ushimye haleluya hezagira abantu bawe duhezagire hano uhezagire nuduhezagire uhezagire nibi twakuzaniye nibyo twagusabye byose mana yanje ntidushaka gusa kwigusengera abandi gusa oya ahubwo nutwibuke natwe nitwibuke ingo zacu ibuke imijyango yacu ibuke abana bacu ibuke abavyeyi bacu ibuke abatuzi ibuke ababanyi bacu mana yanje nkuko ati mpindutse ruvumwa ku bw'abansi banje bose mbere mpindutse igitutsi kubo tuzinanye mwami mana yanje mbega tuvuga iki kano uyu munsi mukiza wacu nudufate kuko vyanditse ngo ashiriweho ashizweho kugira ngo benshi bagwe kandi benshi bavyuke muri Isirayeli ababwirizwa kugwa baraguye ababwirizwa kuvyuka nabo baravyutse mana yanje bega twebwe turi iki ninde ashobora kumenya ijambo ryawe ndashobora gutahura umugambi wa gakiza kwari umugambi ukomeye cyane kandi urimo ibintu byinshi yamara turavuga turatura tukavuga tuti inzira zawe n'igitangaza mwami ushobora byose we wariho we uriho we uzoza izina ryawe nirihabwe icubahiro ubwami bwawe nibuze ukugomba kwawe nigukoreke ku isi nk'uko gukorwa mu ijuru nuduhe umutima udukwiye uno munsi n'ibihe byose kandi uturinde wa mubi mwami kuko mu vyukuri ni wewe nyeninganji n'ubushobozi n'ubwiza ibihe bidashira amen.